Mwanda ya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda amahoro ncuti bakunzi nikaze makuru tubafitiye muri kano gatondo kuri mikro muri kumwe na Joe Diane ninahazwe amakuru yo muri kano gatondo turahera kuyagezwe hijya nino na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Urakoze Diane. Ubushikiranganji bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bujejwe imigenderanire n'ayandi makungu bwaremeje ku mugaragaro kw'igisirikare cyatembagaje ubutegetsi muri Myanmar. Umutegetsi muri ubwo bushikiranganji atashimye kwivuga izina yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko bamaze gusuzuma neza baremeje ko Aung San Suu Kyi arongoye umugambi uri ku butegetsi hamwe n'umukuru wa leta bose bakubiswe kudeta ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri. Uwo mutegetsi yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izobandanya imigambi yayo yo gufasha abanyagihugu harimwo no gutanga ifashanyo muri ico gihugu ndetse no gufasha mu migambi ya demokarasi. Igisirikare cya Myanmar cavuze ko cafashe ubutegetsi mu kiringo cy'umwaka umwe gusa kandi ko byari ngombwa kuko leta ataco yerekanye mu byo yemereye abanyagihugu mu kwezi kw'icumi na kumwe ko izorwanya ibiturire. Amakungu yaragaragaje amakenga kuri iyo kudeta aho amareta atandukanye ku isi yasabye igisirikare kubahiriza demokarasi no kurekura abategetsi bafunzwe. Perezida Biden wa Amerika yaramenyeje ko hashobora gufatwa ibihano kuri icyo gihugu. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ategekanya kuzosinya amategeko ya Perezida agamije gutangura gusambura politike zo mu gisata cy'abimukira zashyizweho na Donald Trump yasubiriye mu masaha ya mbere akija ku butegetsi. Mu ndwi zibiri za mbere ziheze Biden yashitse ahagarika iyubakwa ry'uruzitiro ku rubibe Amerika ihana na Mexique. Rimwe mu mategeko Biden agiye kuzosinya ashiraho umurwi ushinzwe gusubiza hamwe abana barenga amajana atandatu n'ababyeyi babo inyuma yaho abategetsi ba leta babatandukanirije mu myaka 2017 n' 2018. Ariko abashyigikiye imigambi ya leta yahahoze bavuga ko amategeko ya Biden azotuma ibintu biyangara kandi atamategeko ariko arubahirizwa mu gihugu. Sentare mu Burusiya yaraciriye umunyepolitike atavuga rumwe n'ubutegetsi Alexei Navalny igifungo cy'imyaka 3 n'igice. Leta y'Uburusiya yarirengagije akamo k'amakungu hamwe n'abo mu gihugu hagati basaba ko arekurwa. Sentare mwagiriza guca kubiri n'amategeko igihe yabohorwa iby'agateganyo mu 2014 mu kutabwira abategetsi b'amabohero aho yari igihe yatwarwa kuvurirwa mu Budage ahawe ishano. Uwo munyepolitiki atavuga rumwe n'umutegetsi yamye yisigura ko urubanza yaciriwe mu 2014 rwari rushingiye kuri politike ko wari umugambi wo kumubuza kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Abantu barenga 350 barahagaritswe cyo kuwa kabiri kandi n'abamenyeshamakuru bigenga bo mu Burusiya bari mu bafunzwe naho bari bafise ibibaranga by'uwo mwuga. Ubwongereza ejo ku munsi wa kabiri bwaratanguje igikorwa cihuta cyo gupima abanyagihugu umugera wa corona kunzu kunzu mu bice bitari bike by'igihugu. Ni nyuma yaho hagaragariye abantu baharurwa mu majana banduye igisanira gishasha cy'uwo mugera watanguye kwibonekeza muri Afrika y'Efo. Uwo abashakashatsi bavuga ko ushobora kuba utumva incanco ziriko ziratangwa. Umushikiranganji w'Ubwongereza ajejwe amagara y'abantu Matt Hancock yasabye abanyagihugu baba mu bice byanduye kubahiriza amategeko yo kuguma mu rugo. Ubwongereza kandi bwatangaje cyo kuwa kabiri ko bwatanze urucanco rwa mbere ku banyagihugu barenga imiliyoni 10.
Aloyse Bigirimana urakoze kuri amakuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza. Nongere ndabahikaze nchuti bakunzi amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu ncamake tubafitiye leta y'u Rwanda yarayifashe izindi ngingo zo gukumirikiza cha virusi ya corona muri izo ngingo harimo ikiringo cyo kuguma mu rugo kuba bakumurwa mukuru Kigali congereje gushika kwigenekerezo gindwi uku kwezi kwa kabiri
iki cyumweru twongere kugira ngo tumunoze neza gahunda ya guma mu rugo no kugira ngo tugere nibura kuri 9 ku 10 y'ibyo twari duteze nk'umusaruro w'icyo guma mu rugo yagombye kutuzanira.
Uyu n'umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu mu Rwanda Dr Daniel Nganije asigura igituma hafashwe izindi ngingo nshasha zo gukumirikiza cha virusi ya corona. Mu Burundi naho harayi hatanguye ibiganiro hagati ya leta n'umuryango umwe bwa Buraya. Ivyo biganiro biganije kuraba ingene ibihano uwo muryango wafatiye u Burundi vyovanwaho amwe mu mashirahamwe asaba ko vyo haguma. Turabigaruka ko handi hato muri ano makuru mube hagufi ya maradiyo yanyu. Amakuru tubafitiye turahera mu gihugu cy'u Rwanda aho leta yarayifashe ingingo nshasha zo gukumirikiza cha virusi ya corona ikiringo cyo kuguma mu rugo kuba bakumurwa mukuru Kigali congerejwe gushika kwigenekerezo ryandwi uku kwezi kwa kabiri. Leta y'ico gihugu isigura ko indwi zibiri ziheze abanyagihugu bari mu mihana yabo zatanze umusaruro w'igabanuka ry'abandura. Ibindi na mugenzi wacu Eric Bagirubusa ari Kigali mu Rwanda.
Nkuko byatangajwe n'inama y'abaminisitiri yateranye ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri, nta bishya byinshi bigaragara mu byemezo yafashe ku ngamba zo gukumira icyorezo COVID-19. Guverinoma yemeje ko guhera ku itariki 6 z'ukwezi kwa kabiri ingamba zari zisanzweho mu kwirinda icyorezo zizakomeza kugeza ku itariki 7 z'ukwezi. Izo zirimo na gahunda ya guma mu rugo ku batuye umujyi wa Kigali yari imaze ibyumweru bibiri ivugisha abatari bake. Inama y'abaminisitiri yemeje ko guma mu rugo kuri Kigali yongera icyumweru kimwe. Muganga Daniel Ngamije utegeka Ministeri y'Ubuzima yavuze ko mu byumweru bibiri bishize abatuye Kigali bari muri guma mu rugo byatanze umusaruro.
Gahunda ya guma mu rugo muri ibyumweru bishize yatanze umusaruro utangiye kugaragara iyo tureba ibipimo by'ubuzima dufite. Mbere y'uko gahunda ya guma mu rugo itangira, umujyi wa Kigali wari ufite abarwayi benshi kurusha abo mu zindi ntara zose uziteranyirije hamwe. Kuva icyumweru gishize imibare yagaragara yuko abarwayi mu mujyi wa Kigali umubare uri munsi ugeranyije n'abarwayi bose bizindi ntara. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, muri iyi minsi itatu ishize nibwo bwa mbere twongeye kugira abarwayi bashyashya cyangwa se abarwayi dusezerera, umubare wabo ukaba uruta w'abarwayi bashyashya twakira. Bivuze yuko abarwayi bashya twakira aho tubavurira uwo mubare uri gutangira kugabanuka.
Ministre w'ubuzima kandi asobanura ko ku ntego leta yihaye yo kurwanya COVID-19 iki cyumweru cyongerewe kuri guma mu rugo i Kigali kizatuma irushaho kuyigeraho.
Uyu munsi wa none umusaruro turi kukozaho imitwe y'intoki. Turi kubona ko dukomeje gatoya. Ubu tugeze wenda nko kuri 6% n'icyo twari ku 10% kubyo twari duteze nk'umusaruro. Iki cyumweru twongerewe kugira ngo tunoze neza gahunda ya guma mu rugo no kugira ngo tugere nibura kuri 9% y'ibyo twari duteze nk'umusaruro w'icyo guma mu rugo yagombye kutuzanira nk'ingaruka nziza yatuma iki cyorezo tukiganisha mu mibare ituma tutarengerwa kwa muganga, tugumana ibitanda byo kubasha kwakira indembe kandi tukarushaho kwitaho abaje batugana.
Ubutegetsi nabwo bwemera bidasubirwaho ko hari abintu biri byemezo bafatira birimo no kubagumisha mu ngo, ariko bugashimangira ko ari wo muturambye wo guhangana n'icyorezo COVID-19. Profesora Anastasie Shyaka ategeka Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu.
Turabizi ko abantu bose ntabwo iri buryohere, ntabwo iri bube ibintu bibashimisha, ntabwo iri buzamura ubukungu bwabo. Hari ahantu ikora abantu mu nkokora, imiryango myinshi ikayihutaza, bari nako tubivuga. Ariko icyiza cyayo ni uko iduha igisubizo twifuza cyo kugabanya icyorezo, kuko icyorezo nacyo kiricyo. Akaba ariyo mpamvu nagira ngo rwose nihanganishe cyangwa mfate mu mugongo cyangwa abantu bose bahutazwa cyangwa bacibwa intege na guma mu rugo, ariko nta kindi cyo gisubizo dufite. Igisubizo kirambye cyaduha mahoro twese ni ukwitwara neza, ni ukwirinda icyo cyorezo, ni ukubahiriza amabwiriza, ni ukubahiriza inzego zivuga, kugira ngo mu minsi iri imbere twe kuzirirwa dushaka kunywa uyu muti usharira nk'igisubizo cy'abanyarwanda.
Uyu mutegetsi akomeza gusaba ashimitse ko abanyarwanda barushaho kubaha ingamba uko bikwiye mu ntumbero yo gutandukana na guma mu rugo.
Abanyarwanda bavandimwe mudukurikiye, turasaba ngo mudufashe twe kuzongera gusubira muri guma mu rugo nk'umuti tugomba kunywa. Guma mu rugo tuyisezerere, ariko kwisezerana nta kundi n'ukubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID. Nubwo tugiye kuva muri ngoma mu rugo haba muri Kigali haba hirya no hino handi, turabizi ko COVID gihari. Ni ukuvuga rero tugomba kumenya uko twitwara, tukubahiriza amabwiriza tuzi.
Biruko mu gihe ibikorwa by'ubukerarugendo byo bizakomeza haba ku Banyarwanda no ku banyamahanga. Mu itangazo yashyize hanze kuri uyu wa mbere w'iki cyumweru yamagana ibyemezo guverinoma ifata mu guhangana n'icyorezo COVID-19, Maître Bernard Ntaganda washinze ishyaka PS Imbera kuri leta avuga rumwe n'ubutegetsi buriho asanga hari bitumvikana.
Ikigaragara ko muri ibi bintu byo gufata ibyemezo hari uburyo leta igeza nkana, ni uburyo ivuga iti Abanyarwanda tubafungiye mungu yarangiza ikavanga abanyamahanga n'ibidegembye mu gihugu cyabo. Ibi rwose nagahama munwa, nta n'umuntu bitababaza. Ibi ni agasuzuguro ku Banyarwanda. Ibi biratwibutsa cya gihe cya kera cy'ubukoroni, igihe cy'umwijima, aho Abanyarwanda babuzwaga kugira aho bakandagiza ikirenge muri bimwe mu bice by'igihugu. Nyamara kandi iyi leta niyo yirirwa ivuga ngo twiha agaciro, twiha agaciro. Uri agaciro ubuze umunyarwanda kwidegembya mu gihugu cye, warangiza ugaha umunyamahanga kwidegembya mu gihugu cye.
Kuri ubu kandi leta y'u Rwanda yaboneyeho gutangaza ko mu gukomeza guhangana na COVID-19 muri uku kwezi kwa kabiri izakira inkingo za Pfizer zisaga miliyoni. Ku ikubitiro zizahabwa abakora mu nzego z'ubuzima, abarwaye indwara zidakira, abageze mu zabukuru n'abashinzwe umutekano bari mu bikorwa byo kurwanya COVID-19. Kuri zimwe mu ngamba zihariye zireba umujyi wa Kigali kuva ku itariki ya 8 kugera kuri 22 z'ukwezi kwa kabiri, ingendo zizajya zirangira guhera saa moya za nimugoroba. Amashuri ya leta n'ayigenga na za kaminuza bizakomeza gufungwa. Ibikorwa byemerewe gukora bizajya bifunga saa 11 za nimugoroba. Ingendo hagati y'umujyi wa Kigali n'intara ndetse n'uturere birabujijwe keretse kuri za serivisi z'ingenzi yewe n'iz'ubukerarugendo. Imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange ntizemerewe kurenza 50% kandi ntizemerewe gutwara batambaye udupfukamunwa. Moto n'amagare byemerewe gutwara abagenzi hubahirizwa amabwiriza y'isuku. Naho kubireba ibindi bice by'igihugu, ingendo naho zirabujijwe guhera saa moya za nimugoroba kugeza saa 10 za mu gitondo. Amashuri azakomeza gukora uko bisanzwe hubahirizwa ingamba zo kwirinda COVID-19 n'ibindi. Bagira urusajwi rya Amerika i Kigali.
Nenebice kumasonga nkitangura mu gihugu cy'u Burundi haraye hatanguye ibiganiro hagati ya leta n'abaserukiro umuryango umwe bwa Buraya Union Européenne. Ni ibiganiro bigamije kuraba uko ibihano u Burundi bwafatiwe n'uwo muryango vyovanwaho. Umenyesha makuru juri ya Amerika Eloge Wirikaneza yarabidukurikiraniye.
Mushanganje migendanire y'Burundi n'andi makungu Albert Shingiro yemeje ko matati n'ukutumvikana vyibonekeje hagati y'igihuciwe n'umuryango w'umwe bwa Buraya bitakigira ishingiro kandi yizeza kubu ibibazo byose bibwirizwa gufatwa nka kahise.
Ce grand rendez-vous arrive à point nommé. Il arrive au moment où la température dans les relations entre le Burundi et vos pays respectifs commence à remonter. Nous sommes confiants que cette température atteindra le niveau normal de réchauffement
au terme de l'été. Mu gihe igipimo cy'ubushuhe hagati y'Uburundi n'ibihugu byanyu cyatanguye kuduga, turizera ko ico gipimo kizogera ku rugero ruzima inyuma y'ibi biganiro dutanguye twese dufise ubushaka. Kubitwerekeye birampimbaye kubemerera ubushaka kwa leta y'Uburundi. Urugamba nyamukuru n'ukuganira n'abaterankunga batandukanye y'Uburundi kugira ngo amatati ya kahise arangire. Kutumvikana kwa kahise kubwirizwa kuvanwaho kugira ngo turabe kazoza n'umwizero. Nk'abagenzi ibigihe kirekire dutegerezwa kwanka kubimbohe za kahise tukara aba mu nzira imwe twerekeza hamwe. Bashinga ntayo bapfasoni murabizi neza kubiduhuza bihambaye kurusha ibidutandukanya. Ko biruko nta burenganzira dufise bwo gukwega amaguru muri no biganiro dutanguye.
Ici est plus profond que ce qui nous divise. Ceci étant, nous n'avons pas le droit de traîner les pieds dans cet exercice de dialogue.
Niko Shingiro yavuze yuguru rino nama. Albert Shingiro amenyesha kandi ko atamahitamo abirahari. Ibiganiro ni ngombwa ko bitanga umusaruro mwiza.
Le peuple de nos pays respectifs nous observe en ce moment. Nous avons donc
abanyagihugu bihugu byacu badushinze igisho tubwirizwa kugira ico dushitse ko kandi atari icari ico cyose gitegerezwa kuba ciza. Nitwabishobora azoba ari insinzi rusangi. Tunaniwe nuko nyene tuzosangira ukunanirwa. Mugabo igicapo ca nyuma ntikinashoboka. Turi hano kugira ngo tubishike. Niko umugabo yazu cyane mu myaka 5 ishize yaserukira Burundi muri New York ashikiriza amajambo akarishe kumwe bwa Buraya yongeye ko Claude Bocu aserukira umwe bwa Buraya mu Burundi nawe nyene yerekanye ko atayindi inzira ibintu bitegerezwa gufata atari yo mwumvikano.
Vous avez fait allusion, vous avez utilisé différentes métaphores que d'ailleurs j'avais déjà un peu entendu dans la bouche de monsieur le président de la République comme hier n'est pas aujourd'hui.
Nakoresheje imvugo mfobeko cyane mbere nari maze kumva mu kanwa ka perezida wa Repubulika mutejo uyu munsi canke naho muti gari ya moshi yahagurutse nyemerera nanje nkoresha imwe igikuru n'inzira ifatwa n'iryo hangiro ry'ibiganiro kuko bibaho mu migenderanire isanzwe inshuti zirahura zikaganira ku bintu bitandukanye bisigura ko hari ubushaka hama hari inzira
là où il y a une volonté il y a un chemin.
Niko mu Faransa zarukira umuryango w'umwe bwa Buraya mu Burundi yavuze inyuma y'umubonano kuri uyu wa kabiri hasinywa amasezerano yo gukomeza ibiganiro n'umwumvikano ariko nta kintu kinini kindi cyashikirijwe. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ingenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu yavuze ko muri make ibiganiro bigiye gukomeza. Umwe bwa Buraya bwahagaritse imigenderanire na Leta y'Uburundi mu ntango z'umwaka w'2016 buyagiriza guhonyanga agateka kazina muntu no kwanka kuvugana n'abatavuga rumwe nayo. Kuva icyo gihe bwahagaritse imfashanyo bwa Leta buhitamwo kwicisha amashyirahamwe yigenga n'ibindi bisata bya ONU bikorera muri ico gihugu co mu buseruko bwa Afrika. Ibihano abategetsi b'u Burundi ntibahengeshanije ku vyiti vy'agahotoro basaba ko vyovanwaho. Eloje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Kaneza tukiri kuri no nkuru yawe umuhari map Burundi usaba ubumwe bwa Buraya kugumiza mu bihano ico gihugu. Emery Pacifique igira neza mu kiganiro na mugenzi wacu Venus Nshimiyimana yasiguye ko agateka kazi na muntu mu Burundi kagihonyangwa.
Muri make novuga yuko mu muhari map Burundi buhire turi abantu bakunda igihugu, turi abantu bifuza yuko Burundi bugiranira imibano myiza n'ibihugu byose byo kwisi. Ariko rero turi n'abantu bakunda Burundi, turazi neza yuko ileta iriho yakoze ibintu byose bishoboka kugira ngo habeho Abarundi bamwe bakumigwa mu bijanye n'intwaro n'ibijanye n'ibya politiki ibijanye n'agateka kabo mu gihugu. Tukaba tuzi yuko irishira hamwe y'ubumwe bwa Buraya ni rimwe mu mashyirahamwe ashira imbere agateka kazi na muntu, ashira imbere yuko abantu bose ku isi bo kwishira bakizana. Nitwo kumva rero ingene igihugu gifise leta ikora ibinyuranye n'ivyo iryo shyirahamwe rishira imbere, hanyuma ibi biganiro bikaba atakirinze gusabwa. Twibutsa rero leta y'u Burundi inshingano zayo zo gukunda abanyagihugu no kubakingira no kubahagateka, kureka abandi banyepolitike bagatahuka mu gihugu bakaganira nayo, kureka impunzi zikumva yuko Burundi ari igihugu cabo zigatahuka, hanyuma irishyirahamwe rya Buraya naryo rigashyiraho ibintu bigomba kujaho imbere yuko ibi biganiro bibandanya.
Bwana Pacifique igira neza, iyi myaka itanu yose ishize igihugu cy'u Burundi cyarafatiwe ibihano, abaturage abanyagihugu uvuga yuko mukunda batabona imfashanyo bagombye kubona, murabona igihe kitageze kugira ngo abaturage babanze babone ibikenewe hanyuma namwe yenda musabe ibyo bibanza bya politiki mushaka?
Igihe kirageze ko abanyagihugu b'Abarundi babaho ubuzima nk'ubw'abandi bose bo ku isi. Ivyo navyo vyobaho ari uko iyi leta ibwiwe yuko ihagarika gukora ivyo bintu. Umuntu iyo uri kuramwica ikimuraje ishinga ntikibari kuronka imfashanyo, abaraje ishingano kubaho ubwa mbere na mbere kuko atariho imfashanyo ntayironka. Abarundi benshi bari hanze y'u Burundi bahunze, abari mu gihugu nabo basa n'abahungiye mu mazu yabo. Igihe cy'u Burundi uko Burundi bubayeho dukwiye kumvikana neza yuko aya maraporo yose tubona ku Burundi suba yuko isi yose ibanga Burundi.
Reka turebe iyi leta ya Perezida Evariste ndayishimiye kuva yajyaho hamaze gutaha abarundi benshi basaba gutaha barava muri Tanzania barava mu Rwanda ndetse leta y'u Rwanda yavuze yuko nta wizabuza gutaha aramutse abyifuje barava muri Congo mu Bugande ndetse bavuyeyo ishami ry'umuryango w'abibumbye baha indege batahana abo ni abarundi bataha ku bwende bwabo icyo cyo mubona atari igikorwa mukwiye kwishimira mu rwego rwo gufasha iyi leta nyine kubaha ibyo mwifuza
ni kibazo ciza urazi neza nk'umunyamakuru yuko ishyirahamwe mpuzamakungu rifasha impunzi ryanditse rivuga yuko ritewe uruhagarara n'ingene aba impunzi zihunguka ziba muri Tanzania zihunguka zisunyitswe ku nguvu abo n'abantu bajejwe izo mpunzi sinibaza yuko ari ufise ukuri kubarusha izo mpunzi nyene ziravuga yuko zirirwa ziricwa ni rya mbere tubona jewe na Oveniste mu myaka yacu twabayeho aho abantu babandanya bicwa mu ikambi y'impunzi baraswa ku mugaragaro ikambi bakugwamo bakubitwa zitwa yuko zicungerewe na leta ya Tanzania hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakuru
ariko urabyumva ko icyo ni ikibazo kigomba kubazwa kandi twabaje natwe twarakibajije hano ku ijwi rya Amerika kigomba kubazwa leta ya Tanzania ifite inshingano zo gukingira impunzi ziri ku butaka bwazo ariko leta y'u Burundi yo nayo ifite inshingano yo kubabwira iti mu gihe umutekano wanyu tubahirijwe aho ngo muri Tanzania nimuze hano iwanyu turawukingira ibyo turabyumvikanaho
tugomba kumvikana yuko ishyirahamwe HCR zivuga yuko impunzi zidahunguka kubera zishaka guhunguka ariko kubera zitewe ubwoba yuko tudakwiye kuvuga yuko impunzi ziriko zirahunguka nkuko zibishaka icyo ni ikintu gikomeye cyane tureke wanashaka no mu mwuga wo kumenyesha amakuru turakwiye kugishimikira ko kuko hari abavuga ngo impunzi zirahunguka ukamengo zihungutse zibishaka ni nkuko uno munsi uwo kubwira kuva mu nzi wawa huri agufursa ati vaho uravaho nyene mugabo ntubugiye kuko wabishaka ico ni kintu gikomeye ariko ico turiko turayaguno munsi ni kici bibiganiro hagati ya leta y'u Burundi n'ishira hamwe y'ibihugu bya Buraya twibutsa irishira hamwe y'ibihugu bya Buraya yuko icatumye rifata ibihano kitavuye
Emery Pacific igira neza umuyobozi w'ishyaka MAP Burundi ndagushimiye cyane kubwa kakanya wahaye ijwi rya Amerika
ndabashimiye cyane kukanya mwaba muduha
ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubandanirize ku kiganiro Amerikana kivuga ku vyaranze Amerika muri kahise no muri kubu ni kiganiro dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi
Mwaramutse neza uyu munsi nagira ngo mbasabe dusangire iki kibazo ese uko abashinze leta zunze ubumwe za Amerika batekerezaga demokarasi niko imeze muri iki gihe tugezemo ikaze mu kiganiro Amerikana uko abanyamerika bita ababyeyi b'igihugu cyabo founding fathers mu cyongereza bashakaga demokarasi bitandukanye niyo barimo muri iki gihe aba babyeyi b'igihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika ni bande abahanga mu by'amateka ntibumvikana ku rutonde rwabo ariko twavuga ko ari abagabo bagera nko ku 150 bo mu nzego zitandukanye abaganga abanyamategeko abacuruzi abahinzi borozi abanyapolitiki n'abasirikare bashyize hamwe koloni 16 zari z'Ubwongereza bashinga leta zunze ubumwe za Amerika bayiha uburyo bw'imitegekere bwa Repubulika bubaka n'inzego zabwo zifite ingufu barimo nk'abarwanye intambara y'ubwigenge n'Ubwongereza yabaye kuva mu 1775 kugera mu 1783 abanditse itangazo ry'ubwigenge mu 1776 abanditse n'abemeje itegeko nshinga mu 1787 itegeko nshinga ryimakaza uburenganzira bwa buri muturage ubwigenge n'ubutabera muri abo bose George Washington niwe bita by'umwihariko umubyeyi w'igihugu cyangwa the father of his country mu cyongereza yabaye umugaba mukuru w'ingabo zarwanye intambara y'ubwigenge zirayitsinda kandi abongereza barabarushaga ubuhanga ubunararibonye, ibikoresho n'umubare munini w'abasirikari. Yayoboye kandi inteko y'intumwa za koloni 13 zateguye zinemeza itegeko nshinga, nyuma aza kuba umukuru w'igihugu wa mbere na mbere kuva mu 1789 kugera mu 1797. Uretse George Washington, abahanga mu by'amateka bavuga ko abandi bagabo batandatu bagize uruhare rukomeye kurusha abandi. Abo ni John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Jay, Thomas Jefferson na James Madison. Ababyeyi b'igihugu bari mu bantu bakize b'icyo gihe muri koloni 13 zari z'Abongereza zabyaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ababyeyi b'igihugu bari mu bantu bakize b'icyo gihe muri koloni 13 zari z'Abongereza zabyaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abahanga mu by'amateka bemeza ko mu by'ukuri bifuzaga ko abakire aribo bazakomeza kuyobora igihugu mu mateka yacyo yose. Uburenganzira bwo gutora no gutorwa bwari ubw'abagabo b'abazungu gusa, kandi bari bafite umutungo ugaragara cyane cyane w'ubutaka. Bishakiraga Repubulika, ntibifuzaga demokrasi. Urubuga rwitwa foundingfatherscots.com rwazobereye ku byo bavuze, banditse imyirondoro yabo n'ibisekuruza byabo, rutanga ingero z'ibyo bamwe muri bo batekerezaga kuri demokrasi. Alexander Hamilton ati demokrasi nyayo yatujyana mu bwami cyangwa ubundi bwoko bw'ubutegetsi bw'igitugu. Kuri Thomas Jefferson, waje kuba perezida wa gatatu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, demokrasi si ikindi, ni ubutegetsi bw'imbaga, aho abantu 51% bashobora kwambura uburenganzira bwabo abandi 49%. Benjamin Franklin ati demokrasi ni ibirura bibiri n'intama birwanira icyo biza kurarira. Naho James Madison, wagize uruhare runini mu myandikire y'itegeko nshinga, yemeraga ko demokrasi nyayo ari isibaniro ry'ubushyamirane n'umwiryane. Bo rero bishakiraga Repubulika, ni ukuvuga ubutegetsi buri mu maboko y'intumwa za rubanda, akenshi na kenshi yego ziba zatowe. Bene ubu butegetsi ntibuhererekanwa nk'ubw'ubwami mu muryango umwe. Muri Repubulika, itegeko nshinga kandi rikumira ubutegetsi bwa benshi guhonyora uburenganzira kamere bwa bake n'ubw'umuturage wese ku giti cye. Bitandukanye rero na demokrasi, aho ubutegetsi buba buri mu maboko y'abaturage ubwabo. Ni ukuvuga nk'urugero ko aribo bitorera amategeko abagenga cyangwa ibindi byemezo ku bibazo byabo bwite bya buri munsi. Ntibakeneye rero gutora intumwa zo guhagararira no guharanira inyungu zabo. Professor Andrew Wehrman ni mwarimu w'amateka muri kaminuza yitwa Central Michigan iri muri Leta ya Michigan mu burengerazuba bwo hagati bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yasobanuriye Ijwi rya Amerika ati aba babyeyi b'igihugu ntibashyizeho demokrasi yemerera abaturage bose gutora ku bibazo ibyo aribyo byose. Itora ubwaryo bumvaga ko rigomba gukorwa n'abantu bakize kandi bize bonyine gusa. Ntibashakaga ko abakene n'abagore batora. Professor Bruce Kuklick, we ni mwarimu w'amateka wacyuye igihe, yigishaga muri kaminuza ya Leta ya Pennsylvania mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yabwiye Ijwi rya Amerika ati ababyeyi b'igihugu ntibashakaga na gato demokrasi dufite muri iki gihe. Banditse itegeko nshinga ku buryo ryima uburenganzira cyane abenegihugu. Demokrasi yari bateye impungenge kuri bo. Demokrasi ni uburyo bubi bwa guverinoma, kuko kureka buri wese akagira uruhare mu itora, mushobora gutora umuntu w'indyarya uzi kubeshya rubanda bakemera uwo bita demagogue. Kubera izo mpungenge bari bafitiye demokrasi isesuye, bahaye abo baturage b'abagabo b'abazungu gusa kandi bakize ububasha bucagase bwo gutora abayobozi b'igihugu. Professor Wehrman asobanura ko bahisemo ko abadepite bonyine bazaba aribo batorwa n'abaturage, abasenateri bagatorwa n'inteko zishinga amategeko za Leta zitandukanye zigize igihugu, perezida wa Repubulika nawe agatorwa na koleji y'abatora, noneho nawe akaba ariwe ushyiraho abacamanza b'urukiko rw'ikirenga.
Akwino nga dushe dusozerera amakuru n'ibiganiro vya mbere twari twafitiye muri kino gitondo. Dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire kuri micro mari kumwe na Joe Diane ninahazwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.